murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyire ngo mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubaha ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi hakomeje ubushyamirane hagati y'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na CNDD-FDD iyoboye icyo gihugu.
Aca telefone azamanira kure imaze kuza baca bafata idarapo y'iwabo abariyo bashira kuri perimanasi ya SNL. Hanyuma SNL nabo bavuga ati nimwe nshobora gushyiraho idarapo y'iwanyu kandi tuba dufite idarapo y'iwacu tugomba gushyira. Hanyuma abasenere bazi ko bashoboye gushyiraho iyo darapo y'iwabo barayishingura, bayishinguye imirwano rero kiratangura.
Uwo ni umwe mu barwanashyaka ba SNL avuga ku bibazo baherutse kugirana n'aba CNDD-FDD. Inkuru irambuye ni Mukanya. Umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru uravuga iki ku banyamakuru bafungiye muri Afurika? Turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureba igiteye ubwoba impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe itwibagiwe uyu munsi mu mateka. Ayo n'andi makuru twabateguriye ni Mukanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana habanze atugezeho amakuru wa hirya no hino ku isi. Aloyse.
Ndakuramukije Geoffrey ndetse n'abariko baratwumviriza muri aka kanya. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje kuri wa kabiri ku ingingo yafashwe yo kubuza abanyagihugu bo mu gisagara cya Wuhan gusohoka mu ngo zabo irangiye. Igisagara kibamwo imiliyoni 11 z'abantu aho umugera wa corona watanguriye mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Iyo ngingo yari imaze iminsi 76 yarangiranye na saa sita z'ijoro ku munsi wa kabiri, inyuma yaho leta y'Ubushinwa itangarije ko ata muntu mushasha yanduye, naho akiri amakenga ko ibivugwa n'Ubushinwa ari ukuri. Mu Buyapani ho leta yashize ibice bimwe by'icyo gihugu mu bihe bidasanzwe kubera corona, mu gihe mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere Boris Johnson akiri mu bitaro kubwo umugera wa corona. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson kuri wa kabiri yaragaragaye atarembye aho ariko aravurirwa umugera wa corona i Londres. Umuvugizi wiwe yashikirije ko atariko arafashwa n'ivyuma byo guhema ariko ko yahawe umwuka wa oxygene. Umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Dominique Raabe niwe ariko ararangura imirimo ya leta ivy'imfatakibanza. Ubwongereza nta cegera c'umushikiranganji wa mbere bugira. Johnson w'imyaka 55 y'amavuko abaye umutegetsi wa mbere mu bakomakomeye ku isi afashwe n'uwo mugera wa corona. Johnson yatanguye kugaragara ko ibimenyetso bya COVID-19 kugenekereza rya 26 z'ukwezi kwa gatatu. Perezida wa Amerika Donald Trump yashikirije ko Abanyamerika bose bariko baramusengera kugira ngo akire. Leta ya Amerika igereranya ko abantu baba 182,000 bazokwicwa na COVID-19 gushika ku tariki ya 4 z'ukwezi k'umunani. Aho ni mu gihe igihugu cokaza ingingo y'uko abantu baguma mu ngo zabo, abandi bakirinda kwegerana gushika mu kwezi kwa gatanu. Perezida Donald Trump yamye ashikiriza ko afise icyizere ko icyo kiza kigiye guhera vuba. Uwavuga ko leta yafashe ingingo yo guhemba abantu kugira bagume mu ngo zabo. Trump ashikiriza ko hagati y'iyindwi n'izokurikira hazopfa Abanyamerika benshi, ariko nta gitigiri cyabo yatangaje. Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ko hakwizera ko ibintu bigiye kumera neza muri kazoza ka hafi, icyiza coba kwitegura ko bishobora kuba nabi kuruta. Abaganga hamwe n'abandi bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Baluchistani mu manuko bushira uburengero bwa Pakistani ntibatonze ku mirimo ku munsi ugira kabiri ejo ku munsi wa kabiri, basaba kuronswa ibikoresho byo kwikingira mu gihe baba bariko baravura abandi uyu mugera wa corona. Abaharurwa mu majana batanguye kwihereza amabarabara y'Ikweta kumurwa mukuru w'iyo ntara, barenga ku ngingo zo kudakoranira hamwe mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera muri iyo ntara. Abafashwe n'igipolisi basaba mbere kuba barigumira mu busho gushika baronkejwe ibyo basaba. Muri Pakistan aho abategetsi bategetse ko abanyagihugu baguma mu ngo zabo gushika ku munsi wa kabiri, hari hamaze kuboneka abarenga 400 bamaze kwandura uwo mugera na 56 wahitanye. imbohe z'abarwanyi hamwe n'imiryango yabo mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bari mu makambi bafungiwemo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria zifise ubwoba ko zigiye guhonwa n'umugera wa corona. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gukinga amatati ku isi International Crisis Group ishikiriza ko igihe cyose hapfuye umuntu bitera icyuka cy'ubwoba kw'ikiza cya corona cyabinjiranye. Ubwoba bwatekeye abanyororo b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barenga 10,000 hamwe n'abakenyezi n'abana babo bababa 70,000 bari mu makambi ya Al Hol na Al Roy. Amashyirahamwe atanga imfashanyo akagabisha ko abo bantu babangamirwe ku rugero rwo hejuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishyikiriza ko ryatanguye gukorana na ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe ategamiye leta mu kwitegurira ingene bobyifatamwo mu gihe byoyangara.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikirane ayo makuru. Noneho iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuyihera ku muryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru, Committee to Protect Journalists, ufatanyije n'indi miryango 80 bandikiye abakuru b'ibihugu bya Afurika basaba ko abanyamakuru bafunzwe muri iki gihe barekurwa. Ku barenga 60 bafunzwe ku mugabane wa Afurika harimo 8 bari mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Iyo miryango iravuga ko kugeza ubu gereza bafungiyemo nta soko ihagije irimo, kandi ubuzima bwabo buri mu kaga ko kuba kwandura indwara ya COVID-19. Eloge Willy Kaneza yabonye urwo rwandiko.
Ayo mashyirahamwe 81 yahagaze ku cyiyumviro cy'umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'amenyeshamakuru n'itangazamakuru CPJ, yandikiye abakuru b'ibihugu bya Afurika byose muri kino gihe bifite amenyeshamakuru ari mu mabohero. Nabyo ni Misiri, Algeria, Benin, Burundi, u Rwanda, Cameroon, Chad, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Maroc, Nigeria, Mazinga ya Komor, Repubulika ya Demokrasia ya Kongo, hamwe na Sudani y'Ubumanuko. Ilikete rinyuma irindi CPJ yari yandikiye indongozi zisi yose mu ndwi heze izisaba gukora ibishoboka kugira ngo abamenyesha makuru bose bafunzwe bafungurwe muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cya corona. Umuryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko matohoza wakoze umwaka uheze wasanze umugabane urimo abamenyesha makuru bafunzwe benshi kurusha iyindi yari Afurika. Kugeza mu mpera z'2019 bari 73. Igihugu cya Misiri nico caza imbere cyari gifite 26, hagakurikira Eritrea yarimo 16. Kugeza ku 31 ukwezi kwa gatatu guheze, nkuko amatohoza CPJ abandanya vyemeza, abashika kuri 11 bari bamaze kurekurwa. Abagisigayeyo uretse kwa aya mashyirahamwe yahanira ubwigenge bwa kiremwamuntu n'ubw'itangazamakuru yasanzwe asaba ko bafungurwa muri kino gihe indwara ya corona isasika inganda ku isi yoseho, afise n'indi mvo isumbirije yo kubisaba. Mu basabirwa kurekurwa harimo abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cigenga iwacu bo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi 2019. Hayizindwi zibiri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU naryo risavye amaleta atandukanye kurekura imbohe ryerekana impungenge kw'ikiza cya corona gishobora kwisasira inganda mu mabohero asanzwe arimo abantu benshi b'umurengera ugereranije nawe yagenewe kwakira. Eloge Willy Kaneza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Willy Kaneza. Turi mu Burundi aho ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu ryamagana ifatwa n'ifungwa ry'abarwanashyaka baryo 5 batawe muri yombi muri zone ya Muranja muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ifatwa ryabo ryaje rikurikira ubushyamirane bwabaye hagati yabo n'abarwanashyaka ba CNDD-FDD riri ku butegetsi muri icyo gihugu, bavuga ko babatambamye mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro ingoro y'ishyaka. Ikigali mu Rwanda, Desire Hatungimana aradusomera inkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bacu mu Burundi.
Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, abanywanyi b'umugambwe SNL bo ku mutumba Maramvya bavuga ko bari bafite igikorwa cyo kugurura ingoro z'umugambwe. Abanywanyi ba SNL bavuga ko ugaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi gwaje kubadurumbanya kandi bari baronse uruhusha rwa mustaneri wa komine Mutimbuzi. Uno numwe mu banywanyi b'umugambwe urongowe n'umushinga amateka gatogwasa avuga ingene vyagenze.
Dekartia acha telefona zambonera kuri amaze kuzi telefona ziraza zimaze kuza bacha bafata idarapo yiwabo abari yo bashira kuri permanence ya Senel. Hanyuma Senel nabavuga ati mwe nimushobora gushira idarapo yiwanyu kandi twi dufite idarapo yiwacu tugomba gushira. Hanyuma abasenel base kwashobora gushira hiyo darapo yiwabo barayishingura bayishinguye imirwano rero cyatangura. Imaze gutangura abajijwe kugurura permanence baba barahashice. Babonye bahashice imirwano bacha barayihagarika. Bamaze kuyihagarika barabimera yuko abategeza kuza kugura permanence bari bavuye ibujumbura indongozi zivuye ibujumbura harimo n'umushinga amateka hanyuma arugurura permanence ahije kuyugurura bobo baragenda abandi baragenda mu gade karite bakaba bari basezeranye yuko n'uwo mushinga amateka avuga yuko atamidurumbanyo isubira kuhaba bava basezeranye neza yuko atamidurumbanyo ishobye kuhaba. Bamaze kugenda kugura permanence yo kumubona bacha baraze barabinzuri za permanence intebe zari baratwara bacha baratwara binifata umutama gatogwasa barayitwara. Bamaze kuyitwara rero baba abantu bari basigayeho n'imbonera kure barabakubita ari abantu batatu bari bahasigaye barabakubita barabagira iyo nzoyo.
Abanywanyi b'umugambwe Senel bo muri zone Maramvya bavuga ko abajejwe intwaro muri ako gace aribo ntandaro yo kutihanganirana hagati y'abadasangiye ivyumviro vya politike. Ubona akavuga ko mu vyabaye aho mu Maramvya abajeje intwaro bahaye impiga imbonera kure za CNDD-FDD kandi arizo zasomborokeje abandi.
Nyuma kimaze kuba tu CNDD baje kuraba mugenzi wabo yari yakomereje CNDD-FDD nabatumako abatumye ko ababwira yuko agomba abakirishya inama y'umutekano yo kubahuza kugira ngo bongere baje hamwe ibyo bintu bareke kubigira mu karitimu. Icyo yadutangaje rero nuko baciye bafata amazi kubatumako babakora kwa muganga bariko baraba abagenzi babo mugenzi wabo baca batumako mu biro bya CNDD-FDD zone. Nyuma basohoceho baca batwagwa kugira n'uno munsi ntituramenye irengero ryabo ntituzi n'aho babashize. Icyo kintu rero twibwe turi nk'abanywanyi ba Senel twibwe ntaho duhagaze mugabo umuntu ajya mu mugambo wari wese akeneye cyangwa umuntu ajya ari wose yumva ko ashoboye kuje tuca twumva yuko ari totezo ririko rirakogwa kugira ngo kumbure bagire ubwoba bate bomoke.
Umukuru wa zone Maramvya ari mu bagirirwa guhohotera abanywanyi b'umugambwe Senel arahakana ibyo yagirizwa. Singora Gaston ariko aremeza ivyabaye akavuga ko ariko haraba amatohoza kugira hamenyekana ukuri ku byabaye.
Twumva yuko hariho abanyamugambwe ba Senel bari baje gushinga amapermanence yabo muri zone Butere. Umugabo hafi yanje muri karitsiye Maramvya mugabo ikubwira zone Butere yo muri Ntango. Rero imatwa dusumira bavuga yuko urwaruka rwacu urwaruka rwo muri zone Maramvya cyane uri kiri mu gamu CNDD-FDD kuba rwagiye iyo muri Maramvya Butere rugiye kuraba abo bantu ngo baje gushinga permanence ya Senel atarusha bafise ngabo tegeko we twari mu bikorwa bya rusange twakira n'abandi bashyitse batugendeye hamwe n'abajournaliste bo kuri internet sinashoboye kubandanya kugira ngo menye amakuru yabyo neza. Nga kimwe cyo narumvise ko hari habaye imishamirano hagati y'urwo rwaruka rwo muri Senel no mu CNDD-FDD aho muri Maramvya muri zone Buterere. Hanyuma nyuma yaho twari tugitohoza kugira ngo turonke icyo tuzogira icyo tuvuze ko cyane cyane ko urwo rwaruka rwavuye muri Maramvya ndongoye iwacu muri Mutimbuzi kugira ngo dushobore gutanga impanuro zitandukanye.
Hagati aho abanywanyi batatu b'umugambwe Senel barakomeretse muri iyo mishamirano babiri bakaba bari mu bitaro cyo kimwe na wa wundi umwe wo ku ruhande rw'urwaruka bwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Igitangaza kikababaza indongozi z'umugambwe Senel muri zone Maramvya nuko kuri uyu wa mbere igipolisi giherekejwe n'imbonerakure cyahagaritse abanywanyi batanu ba Senel harimwo n'umukenyezi bafungiwe muri brigade y'igipolisi ya Gatumba bakaba bahagaritswe bagiye gusuhuza bagenzi babo bari mu bitaro. Izo ndongozi zigasaba ko borekugwa atakirinze gusabwa naho urongoye zone Maramvya wewe avuga ko bahagaritswe kumva z'amatohoza. Mu nama y'umutekano yuno wa kabiri musitanteri wa komine Mutimbuzi Simo Butoyi hari icyo yasabye abanywanyi b'imigambwe na cyane cyane ugwaruka nuko bwo kwirinda gushyamirana rupfi vya politike ngo kuko hagati y'abarongoye imigambwe ku rwego rwo hejuru atamishyamirana iharangwa.
Desire Tungimana turagushimiye reka noneho tujye mu Rwanda abarimu bashima icyemezo cyafashwe na koperative yabo Umwarimu Sako cyo guhagarika kwishyura inguzanyo bahawe mu gihe cy'amezi atatu. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru batangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko bafite imibereho mibi muri iki gihe batabasha gusohoka. Asumta Kaboyi yaganiriye nabo.
ibintu byadufashije muri iyi minsi ngewe ntabwo mu karere mbamo ingenere irishingura amafaranga 800 ugashyiraho inkwi umuba w'inkwi ugura amafaranga 800 no twabifashe neza cyane kandi byadushimishije.
Uyu ni umwe mu barimu bakorera mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba wishimira icyemezo cya koperative yawe umwarimu Sako yafashe cyo kuba isoneye abarimu kwishyura imyenda bafashe muri koperative mu gihe kingana n'amezi 3. Iyi nkuru yageze ku barimu nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru ijwi rya Amerika ryasohoye inkuru y'abarimu basabaga leta ko yabatabara kubera imibereho mibi bashyizwemo na gahunda ya leta yafashe yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, icyemezo gisaba buri wese kuguma mu rugo. Abarimu basabaga ko mu bwizigame bashyize muri koperative yabo bahabwamo amafaranga make bakabasha kubaho muri ibi bihe babaye mu rugo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru koperative umwarimu Sako wasohoye itangazo rimenyesha abarimu bati inguzanyo ko babishaka babisaba bagahabwa amezi 3 batishyura inguzanyo bishyura gusa inyungu zayo. Koperative yavugaga ko ayo mezi 3 azongerwa mu gihe inguzanyo yari kuzarangirira. Ni icyemezo abarimu bishimiye. Uyu utashatse ko dutangaza amazina ye ni uwo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
Abarimu iyo ufite umwenda tujya wata amafaranga ukoza aka bizinesi kandi bizinesi nyinshi zarahagaze nta rujya n'uruza gikiboneka ku buryo ki wabona amafaranga runaka. Usanga umwarimu basiganye amafaranga make cyane ukabura nk'umuri sansiyemu ihembwa amafaranga arenga 150,000 aho ugasanga usiganye 12,000 ku kwezi n'urugero. Urumva ayo ngayo ntiyatuma ubaho mu buzima bwa buri munsi. Kuba rero badusoneye bati wazajya wishyura indi nyungu gusa kapitali kabiri uyiretse byadufasha natwe kwirwanaho muri iyi minsi abantu basa nk'aho batemerewe gukora ibyo bari basanzwe bakora. Ariko yenda nkurikije kiriya twifuzaga cyo basa nk'aho batakemeye ariko icyo bakoze cyo ni cyiza kandi turakibashimye.
Genzi wo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba yabwira Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo kije kubasubiza mu buzima busanzwe kuko imibereho yabo yari imeze nabi muri iki gihe.
Ariko nk'ubu tuvugana iyo umuntu ari muri credit akaba wenda ari kuri nivo ya ade yasigaye ahembwa amafaranga 8,817 akaba ariyo shareri afite umugore afite abana arakodesha ubwo buzima buragoye cyane ku buryo kubaho nta handi hantu namwe kuri amafaranga yamufasha bigoye. Rero iriya nkuru yagize impact cyane mu kudutekerezaho babona yuko waba afite iyo mibereho imugoye akwiye kuba yasaba kugira ngo nibura bareke kumukata aya mezi 3 turimo niwe bihaye kugira ngo nibura bamuhereze yashaririye yose nabo bace kujya ku isoko hahe. Itangazamakuru mwaradufashije cyane ku buryo rwose mujye mukomereza aho ngaho muvugire n'abandi kuko buriya hari ikintu mwadukoreye twebwe hari aho mwageze twebwe tutari kugera.
Abarimu baravuga ko izi ngamba zirimo gufatwa zizabafasha gusohoka muri iki kibazo hatabayeho gusaba leta ko yabagobokesha ibiribwa nk'ibyo irimo gufashisha abatabasha kubona amafunguro muri iki gihe. Ubuyobozi bwa koperative umwarimu Sako bwemeza ko buzasonera gusa umwarimu wanditse abisaba bukaba bwarashyizeho uburyo ababyifuza bakwandika bakoresheje email zabo cyangwa telefoni zigendanwa. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kwirinda ingendo zitari ngombwa muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na virusi ya corona. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo ukomeje kwiyongera. HCR rivuga ko mu mezi ashize y'uyu mwaka umubare w'abahunze igihugu maze kugera hafi ku 2,400. Ni inkuru tubaza umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda.
Kubyishyiramo impuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri uyu mwaka w'2,200 abarundi batari bake barabandanije guhunga igihugu cabibarutse. Igihugu c'Uganda nico cakirye benshi abarenga gato igihumbi hagakurikira Congo yahungiyemwo abarundi bagera ku 840 hanyuma u Rwanda rwahaye indaro abagera ku 479. abo barundi hafi ibihumbi bibiri n'amajana ane bahunze mu ntango z'uno mwaka biyongera ku bandi bagera ku bihumbi cumi na kimwe n'amajana abiri na mirongo itanu bahunze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Naho nyene igihugu cakiriye benshi ni Buganda, hahungiyeyo abarenga gato ibihumbi bitanu n'amajana umunani. Hashtag rivuga ko ubu impunzi z'abarundi zihurumbira gusaba ubuhungiro mu Buganda no mu Rwanda kuko ariho bakigwa neza kurusha ahandi, umutekano wabo ugakingirwa bikwiye, abana bavuka bakandikwa mu bitabo bya leta ndetse n'abashaka kubaka izabo bakoroherezwa. Hashtag rimenyesha ko abo barundi bahunga umutekano muke cyane cyane muri iyi minsi hegereje amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuza. Bamwe mu bakiriwe mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baganiriye n'Ijwi rya Amerika nka bose nabo mu mugambi Sanel utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa, baturuka ahanini mu ntara za Muyinga na Ruyigi zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania no mu Guhunga. Bavuga ko baciye muri icyo gihugu imbere y'uko bashika mu Buganda.
Nagiye mu nama y'umuganda muri Sanel burya namenya ko abarimira n'intera bamwe barashunga si abagiye mu nama niba ariyana n'akanana inama irahera ndicyahira ariko gatanu burya ku gatandatu nazindutse ntore isuka n'agapanga za mubyaro imbonera kure nimba byamenye gutya aho nza gutya twahwanyize iri kuri siporo burya iyo siporo bayikoreye kuri jyewe kuva uwo munsi sinasubiye muhira kandi ndibaza n'uno munsi baracyaharari nyore niwe ugira uri murahunga
wowe
kuva icyo gihe nimuzi nari turi muntu
utiteguye ugira twe twarizanye ariko uyu twabonaniye Tanzania arije nabanje kugenda imbere y'igihe kubera
hajya uhita n'umuntu aba hariho gatanu kagahengekereza
abamwe ni ugufa bagafa komine gisoro yikuburiye ntibiki waciye
umugambo
uri kuvutegetse sende DFDD uturukamwo uwo gwaruka gwimbonera kure impunzi zivuga ko gwazomoye wo gurahakana ivyo wagirizwa. Mu kiganiro co kuraba uko icuka ca politike cifashe imbere y'amatora, Nancy Nenete Mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora.
Twebwe umugambo wacu sende DFDD tubanyeneza n'indi migambwe nico vyerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonera kure y'abakenya rugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko bazifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora. Ndashima cyane uku kwigumya no kwihanganiranira berekana.
Hashtag rivuga ko abo barundi batomboye bakajabuka imbibe igihe ibihugu by'u Rwanda, Kongo n'Ubuganda vyabakiriye bitari bwugare imipaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Ubu hashtag rifise amakenga ko muri iki gihe hugawe imipaka hari abatinyira umutekano wabo bazohava babura aho baca mu guhunga, rigasaba ivyo bihugu ko bitozibira abo vyitura basaba ubuhungiro nubwo hokurikizwa ingingo zo kwirinda ico kiza ca corona. Kurayo makenga Kayumba Rugina Olivier umunyamabanga horaho muri ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda MINEMA yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe kitahagaritse kwakira impunzi canke basaba ubuhungiro naho imipaka yugawe.
Impunzi ntabwo twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iwe guhungiyeho uramwakira nk'uko abandi bantu bose binjira ku mipaka nabo tugomba bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa.
Icyo bikoze naho hari ababandanya guhunga igihugu n'abatahuka ntibabuze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaba impunzi hase ryemeza ko abarenga ibihumbi mirongo umunani batahukanywe mu myaka ibiri iheze nka bose bavuye mu gihugu cya Tanzania. Gushika ubu haharugwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu na bitandatu zikiri mu buhungiro. Tanzania nicyo kirimo benshi abarenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. kubwijwe rya Amerika
tujye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda zivuga ko zihangayikishijwe n'uko icyorezo cya COVID-19 kiramutse kigeze muri iyo nkambi cyakwararika nta rutangira ziremeza ko uburyo bwo kwirinda no gukumira icyo cyorezo ari buke cyane muri iyo nkambi cyane cyane mu masoko naho batangira imfashanyo zagenewe impunzi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo Vedaste Ngabo yarabibonye reka bitubwire neza
Mungi hirya no hino mu gihugu washyizwe ingamba zo kwirinda virusi ya corona zirimo kubuza abantu guteranira ahantu barenze 20 ndetse no kugabanya umubare w'abantu bagendera mu modokari kuri za moto ndetse no kuri za bajaje muri Uvira na Fizi ugeze mu masoko yo mu Rusenda usanga nta bikoresho by'isuku birimo indobo z'amazi yo gukaraba ndetse n'igipimo gipimwe ubushuhe kubwayo Felix n'umusungusungo mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo amashyirahamwe ashinzwe ubuzima ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hari amabwiriza bagenda baheza impunzi mu kwirinda virusi ya corona hari impunzi usanga zidakurikiza amabwiriza mu gihe ziba zitegereje guhabwa ubufasha
bo ihitugora cyane mu gihe cipokera mu gihe tupanga abantu harimo abubahiriza n'abantu usanga batabyubahiriza iko tubabwira ku bijyanye n'ubugwayi buri uko umuntu akwiye gutanga intambuko zitandukanye nka zitatu umwe akaba hariya undi akaba hirya hari kugira ngo ntihagire ububasha kwegerana n'uwundi bivana no buryo kwikingira ubwo bugwayi bo harimo ababyumva n'abandi batabyumva niko bivana nuko ari ibyo tegeko bikwiye kugenda turabikurikirana mu buryo bw'ingufu bigashoboka iyo tubabwiye ko badakwiye kwicara hamwe bacavuga ati ntangora twebwe birabura ntangorane ku bijyanye n'ubwo bugwayi ngo bufata abo bazungu
ndiyo kubwayo mishake n'umuyobozi wa village ya 10 kwa Musanze hafi ya Centre Jeune ari imbere y'impfuza abereye umuyobozi bari mu gikorwa cyo guhabwa ubufasha bw'amasabune atugarukira kuri zimwe mu ngamba bari gukurikiza mu kwirinda virusi ya corona igihe cy'ipokera
kuko tuyirinda abantu bahagarara kure na kure ntibegerana icya kabiri mu kwinjira gupokera umunsi aragenda agacamaze gakaraba harimo umuti amaze gukaraba akinjira akishyira ku ntwa wenyine hama kamamagara agapokera isabune agasohoka yamataha atahora makanya y'undi muntu iki nuko tubigenza
ikindi mukora
bo ikindi mukora mu kwikinga mu gupokera nuko mugatwa kwinjira umunsi agarara kure ntiyegere uwundi kandi akaza yakarabye mu minwe bikunze benshi arabafite itambara ku mazuru cyo kwifunga n'abantu bajejwe isuku niba usanga afise igipimo cyo gupima ufise umushyuhe bwinshi no kuba afite itabara gifuka ku munwa
icyakora Marie Gorette Nshimirimana avuga ko izi ngamba zo kwirinda virusi ya corona babashyiriyeho ari nziza nubwo bibatwara umwanya muremure kugira ngo bubahirize amabwiriza baba bahawe
njye naje mu gitondo ngiye gupokera amasabune ageze izi saha ntararo n'isabune n'inzara yanyishe kubera bagenda bumva ibinyuze umuntu umwe kandi bagateba guhamagara
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ngambi yo mu Rusenda Didiye Numbi wa Numbi avuga yuko mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona inkunga zigenewe impunzi bazajya bazitangira mu migwi y'abantu batarenze 20 Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umutara wa Kivu y'Epfo
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha turabibutsa ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ni kimwe rero mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu kuko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona turabashimiye rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma
tiro.